Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yakakanya. Kandi dukomeje kubifuriza umwaka mushya uzababere mwiza kandi munawubonemo ibyo mwifuza byose. Mu makuru yacu ya none turongera tugaruke ku ntasho abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakomeje kutugezaho bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Mukanya turazibagezaho ariko duhereye kuri aya makuru. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahohotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye y'intara ya Kayanza, byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakoregwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Uno mugabo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko atakenshi atevye kubera yuko umukenyezi wiwe amucura bufuni na buhoro.
Ego cane, ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko bataronka aho bavuga, twe bafise aho bavuga bakumvirizwa, ariko twebwe abagabo nituronka aho twitura ngo twumvirizwe. Maje nihereye ko ivyanje n'ibirebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise, kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkariteramako bibaye ngombwa kugira ndabikonorirarako, sintahe muhira kubera atanoba ntashe bivanye n'umugore muhira nsanga yavyimvye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Unoyaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye.
Ewe uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana bana yaransigiyemwo mu bana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'ameze 9 ushikana n'ubu umwaka n'ameze 3 araheze uwo mwana yaje ndamureze. Urumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo.
Abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye, bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa mabafatiye ku gitsina.
Ni ukuri twebwe twararushe, abagabo twe twararushe, ni ukuri ntaho dufise twitura. N'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho, twebwe ntaho dufise twitura, ariko abadamu bobo barafise ikigo cabo bitura. Ndavye ni message mbi turiko twatanga mu bana ubwa mbere bwo ubugira kabiri. Hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azonchumita umunsi natashe naborewe, byara nshiye umutima urumva ko ari inkuru y'incamugongo. Kumbure Imana niyadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo, turatanga ivyumviro hirya no hino, turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza.
Mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme abagabo nabo nyene bayakoregwa naho arababigira ibanga. Uno mukenyezi yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya.
Naho abigeme cangwe abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye kubarahohotewe, ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyene aguma yihagararako kugira ngo nibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano nibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bicayiboneka yuko mengo nta jambo afise akumva mengaragayitse.
Amabayi afatiye ku gitsina agena ingaruka mbi mu rugo. Abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bica bishika mu miryango. Uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro.
Yaba rihohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo. Urugo ntiruheza ngo rutere imbere, indero y'abana iraheza ikagorana kubera ucusanga ugo rugo ata muntu ahari aruhagarariye. Hanyuma ugacusanga n'itunga rirasabagiye, ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuge ati ngomba kuruzigama, umwe wese ucusanga yigira hirya no hino.
Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme, hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo. Joseph Mujiji ari muri abo, ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo, agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi.
Bavuga ko abagabo hago bagabo bose bakivuga ngo nawe ko yatera imbere bakize. Rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora, nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amavi afatiye kugitsina, kuko karahara mu ganti bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa bo baho ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata. Hanyuma abantu ho mu ntwaro umukuru mutumba niwe ahinda kurongora ingo, kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana. Iki gihe ubwo butumwa ujya kora ko baburanguye umukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho, kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe, amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari. Abitanye ko kijyanye mu ikomine hakiri kare bitarayangara, ngo y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi n'uko yangara bigateba.
Ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi. Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri icyo kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imiza mabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza.
Nkuko nabibabwiye mu kanya, turi mu bihe byo gutangira umwaka mushya w'2021. Uko tuwutangira ni nako abakunzi bacu bakomeje kutwoherereza ubutumwa bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Reka ubu tunyarukire mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge, twakire izo ndamutso.
Yewe nitwa Niranye Bagira Radegonde, nkaba mvuka muri province ya Bururi, komine Songa. Nashaka nifurize umwaka mushasha umubyeyi wanjye ari muheka muri komine Songa, akaba yitwa Ntinyitwa Angela. Nifuriza umwaka mushasha mukuru wanjye aba mu Kirenga yitwa Ntakirutse Imana Pesi, nkamubwira ati Imana imwongere umugisha muri uno mwaka mushasha agugwe neza yagize neza. Nifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi zose aho ziri muheka muri komine Songa zose, sinabadondagura ngo ndabamare. Hari uwitwa Sandrine Niyimpa, Ngozaline, Sabimana Sabina n'umuryango wiwe uritagara bose, ndabaramuki n'abari matongo bose muri izore muheka bose.
Jewe nitwa Gatoto Ndazi, mvuka mu ntara ya Rumonge, komine ya Rumonge, umutumba ni Rukinga. Hanyuma jewe akazi kami cyose ndi mu foroma. Nagomba gutasha rero naje inshuti n'abagenzi n'abifuriza umwaka mushasha 2020 ubwa mbere nohera ku mugenzi wanjye yitwa Niyukuri Venisa hanyuma akaba ari wenyine w'abana banje ubwa kabiri njagenda ku muryango wanje ni mukuru wanje yitwa Habonimana Onesime ari Ibuyengero Ikirama hanyuma uwa gatatu ni Nasutimana Joseph ikaba nyene ari Imukirama uwa kane ni Jatabukwe yitwa Nyandi Simioni ari Munyabitanga komini ya Tunga uwa gatanu ni Mabukwe yitwa Baranyikwa Mirika nawe nyene ari Munyabitanga hanyuma uwa gatandatu ni umuntu adutwara Treteri District Matana uwindwi ni umusizi adutwara nyene mu karere k'ubuvuzi ka Matana yitwa Proje uw'umunani ni Titiere w'iwanje Sandra Dosane w'umuheka yitwa Diomana Siriro nabo dukorana bose hanyuma uw'icenda ni Buramatari wo mu Rumongi hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'2021 bawurambemo
ndabaramukize neza yitwa Sengerine Diogene nanyifuza kwifuriza umwaka mushya ababyeyi banje bari mu kabimbira muri komine ya Rumonge aho muri zone buruhukiro umubyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake hamwe na Nikimaye Esterine inyuma y'ababyeyi nifurize umwaka mushasha abatuvukana bose kina bacubi ya nyumba tatahiza abanyeshuri twiganye primaire ngaho nyene kuri ekore primaire mu kabimbira ndatahiza abarimu banyigishize ngaho kuri iyo primaire ndazimbiye ku mugara ndatahiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandetse papa yandetse ku mugara yitwa Asheri akaba ari prefet de discipline kuri mu mugara ndatahiza na mama mdogo wanje ari ngaho nyene ku mugara yitwa Edi Roza akaba ari umwigisha wo kuri mugara ya gatatu aho nyene ngaho ku mugara ndatahiza abanyeshuri twiganye kuri lise mugara hamwe n'abigisha bose bo kuri lise mugara bagiye bandera nabo ndabafata nk'ababyeyi banje ndatahiza abo twabanye ku mugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose ndabatahize bose abanyumva bose ati zengera n'imidiyo zene arabatahize ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'2021 baze baburonke mw'ico bipfuza byose kandi nkabipfuriza no gukomera mu gakiza hanyuma twongera dusengeranira murakoze cyane mugira umunsi mwiza
nitwa Niyukuri Venisa ndi mu Rumonge ku Rukinga bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo ndabifuriza umwaka mwiza hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga Munyabitanga n'abavukanyi banje bose ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemo ndatahije mukuru wanje yitwa Ndihokubwayo Pauline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo Niyukuri Rike ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose ndabifuriza umwaka mwiza ndatahije Mushinga nawe wanje Gatoto Odasi mani muhezagire muri uyu mwaka n'abana tuvise mani tuduhezagire tujye tuburambemo nabo bose banje ndabifurije umwaka mwiza n'abo tubana mu rupangu bose aho bari mani tubahezagire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel duherereye aha muri komine Songa intara ni Bururi reka duhere intasho aha nyene ku gatumba aho duherereye ndacangura kone umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Eri umudandaji akomeye cyane w'amayinite hama ndasinda hirya gatoyi aho bita mu ibumba ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Ideri ndaduga haruguru gatoyi ndabona Samyeri ndamanuka gatoyi hepfo yanje ndabona uwo bita Radani nsingira hakurya ndabona umuyobozi yobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena ndasingira gatoyi hirya ndahabona Cyongera Esperance araho Ibuvumu ndahabona Maraki ndahabona Izayi ndabona uwo Butazira Neftari ndamubona ndamuramutse ndabona Norma ndabona Vena cha ndingira rwo gatoyi kuri centre de santé kandi ndahabona uyu muntu muganga Odas ndamyipfurize nowe nziza cyane ndingira yapfo gatoyi yaho ndabona umuntu azwi kwizina rya Ephrem ndayihimbaze ni bon frère ndamwifuriza umwaka mushasha amacha ndahabona z'amirizi z'amirizi ndakuramutse nawe ndakwifuriza umwaka mushasha ndateba gatunyisha nsimbira mu rumugi ndahabona umucyama azwi kwizina rya Hakizimana Celestin ni mukwiza tunga aho kugicumi ndamuramutse nce mbona Vitali aho kumutambara ndamuramutse ndikunda mwifuriza no weri nziza cyane na bonane ama nsimbira ibusebwa ndahabona Gilbert Gilbert ndakuramutsa na Dio Johnny muri kumwe ngahe gusebwa cye nkakira gato y'umukubeko kwibubamfu ndahabona Kabodro ndakuramutse nawe ndakwifurize umwaka mushasha wa 2021 ari imwe kuzerwa amacano ubuntu cyane umukungu ndahabona dogo dogo batagira Cassius nawe ndakuramutse cyasimbira kuri kaminuza y'Ubujumbura ndahabona umugenzi wanje nkunda cyane yitwa Peresi hariho na Steve hariho ba Donavine aho nkakira gato aho bita mu gihugu cya Zambia umugwa mukuru ni Rusaka ndahabona administrateur François ndahabona uwo muntu Pierre Clanfield ndakuramutse ndahabona Erize ndamuramutse ndahabona Ezekiel ndahabona Johasi nawe nyine ndakuramutse ndahabona Eliakimu mwaka mushasha ama changaruka gatoyi ndahabona abadirecteur bose nyera kuri mu byaranje Jeremy ariwe administrateur nawe nyine ndakuramutse cambona director nyaniki arahambazanda nawe nyine ndamuramutse cambona abashefu do zone Erizenda yiragunda kuramutse ndakwifuriza umwaka mushasha
ni pamurundi abavuka muri komine mabana intara ya Makamba mutumba mubundo nkaba nizi ibijanye n'indimi mu gisata beta langue literature anglaise ubu wenye nkaba ndi umushomeri nitegereje rero umwaka mushasha uwitwa Nyabenda Irere akora ngaho muri BCB n'umujera wa BCB Makamba mucumi ziyatere n'umwigisha abangawanye ni Makamba batasha n'umubyeyi wanje mutama yitwa Zindare Oscari mukuru wanje yitwa Kabura Violet n'abahungu tuvukana twa Shukurani Celeste na mushikande yitwa Nyabenda murakoze no kuvuga muri uno mwaka mushasha nabifurije kuri byose bakora bagira amagara meza ego nuko
je nitwa Josue ndi mu banje ndaha muri komine Songa intara n'Ibururi indano bitira utundwe ndifuriza umwaka mwiza abantu ndabona umuryango w'iwacu wose aho uri yizi nkaja cyane cyane abantu barahi Bujumbura mu Kanyosha ndabona abagisigo ndabona mushikanje araho nyene ariho umunanje araho mu kibito cya Rugombo n'abandi bose turi kumwe ngaha ku mutumba wa Rutunze n'abanyakiryama nabo twaha dukina na vore ndabifuje umwaka mwiza cyane yuko uronkamwo ibyo bifuza byose donke pra yabo yose kwiyogena neza muri 2020
Byukusenge François ashaka gutarasa inshuti n'abagenzi nagomba mpere kuri imwe bw'amenyesha makuru ndoge ugatumba muri komine Songa muri zone Muheka mbone mutwara ariwe mutama w'uwanje chef de zone ndayiragijerize mbone n'umutambukanyi wiwe ndabyabona Dafroza mbone n'umubyeyi wiwe Yarugwa Sadoke ndamutashe nti Noel nziza n'umwaka mushasha mbone Nyadberifaza ari ngaho imurambi ndamubwire nti big up sana umwaka mushasha mbone Ndekengera Amoni avukaho nyene muheka ngaho imurambi primary mugaho ubusi ahengamye ari Bujumbura ngaho mu Gatumba ndamubwira nti big up sana ama twagiye mbone muvukanyi wanje itwa Nyabungyo Christophe ndamubwire nti big up sana ndabifuriza umwaka mushasha ama mbone abo turi kumwe ngaha muri Zambia umufanzi nkunda cyane yitwa ntacho nagize tenye ndamubwire nti wirambire mbone umugenzi yitwa Ejida vuki Makamba turi kumwe ngaha i Zambia ndamubwire nti big up sana nawe nyene mbone abafanzi ngaha mu Rumonge Shimini Mana Pierre tuvukana mu kugwanje big up sana n'umutambukanyi wiwe simbe mu nyabitanga mbone umuryango wa Pasteur Juma ndabwire ni big up sana birambire kuramwanje Claude kuranga ku hospital Burundi nduge nga ku kijyama ndahawe n'umuganga Jirie avura nga ku kijyama ndamubwire ni big up sana nawe nyene Imani murinde baruke kumusuize mbone umugyango wose uhari ndabwira nti komera muyomba wanje Fideli ngaho kumusuize nawe nyenda mugire ugire ibe byiza mushikanje madame Claude ngaho mu nyabitanga nawe nyenda mugire ndugire ibe byiza ngaho mu rumoga Kizimana Celestin ati gute mugaho kudakoma ego mbone samirize ndamugire nti nibiki nibiki mwaka mushasha dogo dogo ngai mukungu bimeze gute abumbone abavukanye banje nkunda cyane ariyo Darse ariyo bita Fridoline tijike nawe nyene ndamugire nti nubwo wagize agisigimani rakubona imani barinde ama zime ngaho kumuhuta ndabone niyo rukundo Angeline mukazana wa Kideka ndamugire nti komera abafanzi bose bari ngaye murambi banyandweri bafanuweri kapodoro kapodoro ndamugire nti big up sana Vitali kumutambara Jojo ni ngai murambi niko rero nagomba nifurize umwaka mwiza wo nkunda cyane ariho ndamugire nti big up sana murakoze imani barinde
Yako sina kanje nitwa ndikurumure n'igezi abamerereye mu kayogoro mu ntara ya Makamba aba nashaka gutashya muri uno mwaka nagera kwitwita umwaka mwiza abasagira amahoro umutekano amagara meza reka ndetse n'itunga itunga ryambereye mu mutima uwa mbere akaba ari umufasoni wanjye yitwa Ivona uwa kabiri akaba ari mama wanjye ari mu Mabanda uwa gatatu akaba ari papa wanjye ari mu Mabanda uwa kane akaba ari papa mudogo ari mu Mabanda uwa gatanu ni Grandfere turi kumwe ngaha mu Kayogoro n'impunzi Teofile uwa gatandatu ni umwana wanjye iranesereje Kesha ubu butumwa nabifurije amagara meza amahoro umutekano iterambere ibyose byose mu mwaka w'2020 bagerageza hamwe no mu mwaka w'2021 bafite amagara meza
yego meze niko ni oregerero ni dasi ubu batazira bagatamba muri komine Bururi ahantu umutumba Dungu protesi ya Bururi wambere mikuru z'umwaka mwiza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo tambukanye n'abana biwe na mama wacu wari muri Amerika yamushikanga ari mu cyaro mu Bujumbura umuryango wanjye uri mu Mabanda n'i Bujumbura mu Kanyosha yamwebwe abakozi bo kuri radiyo y'Itanganyiro bishyize umwaka mu bijya mu ndimi wane muri Imana yarongore yakomeze ubwo ngo tuvuge ko niwe wacu muri zone bamba no muri zone munini n'amagaderi yitwa Nina ava i Nyagatovu na mama wiwe Yesu ari mu buri ndabifurije imigisha itanzwe n'Imana na jyewe ndayikuyemo
isa ndashimye Patrick aba ndi muri komine Rumonge zone Rumonge kuzi nka yamba aba nifurije umwaka mushya umuryango wanje nifuriza umwaka mushya abigisha banje dukorana nifuriza umwaka mushya abategetsi banje tubana muri cyateye nka yamba nifurije umwaka mushya na TCA na DCA baturongoye muri ntara yacu na kumwe yacu mu by'uburezi abose nabifurije ko turubwira n'imigisha neza giro ibikorwa byacu byifuza gukora uyu mwaka aba nkifuriza kandi na barumuna banje bakiri muri Tanzania nifurije umwaka mushya n'umuryango wa mujomba wanje bari muri Amerika nifurije umwaka mushya na muramu wanje Amisi n'umugenzi wiwe bari muri Canada na Miruho n'abanyina ari muri Norvege nibagiye na mushikanje aba kumutambara amakumari izo bose nkaba ndabifurije umwaka mushya ugire mu bwa byiza
njye nitwa Ndayishuka Emmanuel nkaba mvuka mu ntara ya komine Bururi mutumba n'ikiremba nifurije umwaka mushyashya madamu wanjye n'umwana wacu akaba n'abandi nyine dukorana ngaha ku ibarabara Leone Dasi Matito nyine bacuruza nkanjye n'abarongoye intwaro ngaha iremba abanifurije abarundi bose umwaka mushyashya twazoba nk'imwe amatanu bose n'ababanyi bose tubana ku gatumba ndabifurije kuronka amahoro bazoba nk'imwe mw'ibyo bashaka byose
jewe nitwa n'intunze cyose batagira jokere ndashaka kwifuriza umwaka mushyashya ababyeyi banje abari hari isonga muheka kabla Pierre degirani yuhire n'abo tuvukana bose 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 ati bonane inshuti abanyeshuri bose twiganye kuri koreje muhe Amerika abanyeshuri twiganye kuri lise Lubanga abanyeshuri twiganye kuri lise Kominale Buruhukiro n'abandi bagenzi bose ndabasaba bagire umwaka musa sarumbe 2021 ubabere umwaka w'amatano ubuki abarundi rusange ndabatangirije hamwe bose bagire umwaka mushasha ariho cinda reveri yari ngaha turi kumwe muri Malawi ariho umwungara bita Mandepu ari ngaha hirya gatoyi kurija muri tawuni ariho Marake niyo gushima ari muri Zambia Ferikisi ari South Africa ariho Baltazaro ariya muri Belgique n'abandi bose nabanifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru mwese mwese mubabere umwaka w'amagara meza w'ibikorwa byiza murabandikwe muri cyose na hose murakoze
nditwa Niyosaba Angesa nkaba Makamba mu ntara ya Makamba umutumba wa Makamba ya kabiri abadifuza gukwitiriza umwaka mushasha ubwa mbere inshuti n'abagenzi ababyeyi banjye abo dukorana kw'ishuri n'ahandi n'abo tubana basanzwe banditse izina rya Ange Sanesa nk'uko bashoboye kurangiza bakagirirwa amahirwe bagashyira kurangiza umwaka w'2020 bagashyika muri 2021 bayifuriza ko babera umwaka w'imigisha umwaka w'imyegagiro ibyo batashoboye gushyika ko mu mwaka w'2020 abaziratera intambwe babyunguke muri uyu mwaka mushyashya utanguye
nerereye ku rubanda muri komine Mvugito mu ntara ya Makamba nitwa Mutandaho Mutandaho nifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru bose nifurije umwaka mushasha umuperezida wacu nyakubahwa Evariste ndayishimiye n'uburongozi bwiwe bwose n'abarundi bose bakunda amahoro kwa Bujumbura inshuti n'abagenzi nkifuriza ababyeyi banje umwaka mushasha mwiza nkifuriza abo tuvukana bose nkifuriza umwaka mushasha abanyarubanda bose aho bapfa bakagera bari mu mahanga bari kuturondera uko barondera mu mahanga habifuriza umwaka mushasha mwiza tuwuge ntiwutuge binda bipfuriza yuko boronka amahirwe meza kandi bagashobora gufata andi byo bari kubararondera bakabironka mu mahoro n'umutekano
ego akazina ni Hakizimata Fise amvuka mu ntara ya Rumonge komine Buyengero ifuriza umwaka mushasha umutambukanyi wanje ni Zimana Janine hamwe n'umwana wanje Alicia abafyeyi Federico Fisiana hama nkanifuriza nabo turi kumwe Asine Charlotte Janeti ego nkanifuriza umwaka mushasha abantu bose banyumva abandi abanayifuriza kuranigwa muri umwaka wose
nitwa Rose Zimimana mva mu ntara ya Makamba komine Makamba mva ku mutumba w'Inyanga ndifurije umwaka mushasha mwiza Ezide Mawe nayo ndifurije umwaka mushasha umupasoni wanje ni urukundo ndifurije umwaka mushasha abazeyi banje eka n'abagenzi banje bose namwebwe ndayifurije umwaka mushasha mwiza nkabifuriza kuzogira umugisha muno mwaka muzoronke ibyo mwaremu wifuzamwo imana ibahezagire
ubwo muriko muvugana na Erasite Niji imbere avuka muri komine Kayogoro nkaba ndi Imakamba kuri Sante bo aba mbere bo twifuriza umwaka mushyashya n'abarundi bose muri rusange hanyuma tukifuriza umwaka mushyashya ugwaruka dusanzwe turongoye muri koperative Sangwe hanyuma turifuriza umwaka mushyashya abavyeyi bacu hanyuma ndifuriza umwaka mushyashya abavukanyi eka n'abagenzi bose aho baherereye baba bari mu Burundi n'abari hanze abo bose ndabifurije kuzororanigwa no kuroha ibyo bipfuza byose eka Imana ije ibane nabo mu buzima bwabo hanyuma ibarinde indwara n'ibindi byose byoza bibahungabanye
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru wayashyize hamwe ni Fasil Gabeho naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe muri uyu mwaka mushya w'2021.
Yeah.